Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rije kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu ndi uteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatatu itariki 9 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Mundikije.
Yari umwana ushoboye cyane. Uragenda gahurayo n'abana badashoboye. Bigatuma nawe adindira. Icyo ni cyo kibazo kirimo. Umwana rero niba yafite amanota ahagije amwemerera kwiga mu kigo runaka yagombye kuhabona kuko
iyo ni umwe mu bavyeyi bavuga ku nyingo nshasha y'ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe indero n'inyigisho. Inkweto kimwe n'inkuru yerekeye ubukeneye bw'igitoro mu Burundi hamwe n'umugambi wo gutangira ikiza ca SIDA mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Horeka tubanze twashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Urakoze Federico. Turayahera muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ko hari ibibazo bifatiye ku buzima bw'abanyagihugu hamwe n'umutekano muke byiyongereye ku rubibe rwo mu bumanuko Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Yabishikirije mu ijambo rya mbere yashikirije jo kwa kabiri ari mu biro vy'iwe White House cyakurikiranywe ikibiriraho ku mateleviziyo mu masaha abanyamerika benshi baba bari mu mihana yabo. Muri iryo jambo ryamaze iminota 9 Perezida Trump ntiyavuze ariko ko igihugu kiri mu bihe bikomeye by'umutekano muke nk'uko yaramaze imisa bivuga ibyari kumuha n'uburenganzira bwo kubaka uruzitiro atarinze kubisaba Kongere ya Amerika. Yavuze ko mu gihe abanyamerika benshi babangamiwe n'ico yise ukutagenzura abimukira binjira batubahirije amategeko, Trump yavuze ko abanyamerika babirabure hamwe n'abandi banyamerika bafise amamuko muri Amerika y'Epfo aribo ba mbere mu kugira ingaruka zo gutakaza ubuzi. Inyuma y'iryo jambo umukuru w'inama nshingamateka nawe Nancy Pelosi hamwe n'umukuru w'abademokrate muri Sena ya Amerika Chuck Schumer baciye bamwishura ubwo nyene aho bari mu nama nshingamateka. Bose uko ari babiri bagarutse ku majambo nabo bari bamaze iminsi bavuga ko bitumvikana kubohera amaboko mu mugongo abakozi ba leta bashika ku 180,000 gushika ubu batazi ko bazoronka agahembo kabo mu gihe imirimo ya leta yobandanye yugawe. Bemeye ko umutekano kuri bibe ukenewe ariko ko hari ibindi ariko kari ibindi nk'ubuhinga bwa giteknolojia bwo habwa amafaranga kiretse kuba kuruzitiro bagasaba kugurura ibikorwa vya leta ibindi bikabandanya biganirwa ko mu nyuma. Perezida Trump muri iryo jambo yarongeye gutumira kandi indongozi z'abashinga amateka mu biro vya White House mu bindi biganiro kuri uyu munsi wa gatatu kuri ibyo bibazo nyene batumvikana ko. Tukivuga kuri aya makuru nyene abasenateri b'umugambwe wa demokrate bararahiye ko badatora itegeko na rimwe gushika sena igwiriyemo abarepublikani ibanje kwemeza amategeko yugurura ibisata vya leta vyugawe. Abademokrate jo kwa kabiri barahagaritse itegeko ry'amafaranga afasha mu mutekano wa Israeli igerekeye imigenderanire hagati ya Amerika na Yorodaniya mu bya gisirikare hemwe n'igerekeye utwigoro two gufasha hamwe no gukingira abasivile mu gihugu cya Syria. Ayo mategeko asanzwe ashyigikiwe n'izo mpande zose zibiri ariko abademokrate babaye barabangira baranka kuyemeza mu gihe ibikorwa bya leta bigeze mu ndwi igira gatatu byarahagaze. Muri Afrika igihugu cha Kamerune carugaye urubibe gihana na Kamerune kuva kuwa mbere aho habereye gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ali Bongo ivyatumye guhanahana ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri bihagarara. Ibidandazwa hamwe n'ingenzi byategerezwa kwinjira muri Gabon biracugariwe mu gisagara cha Kiosi ni ku ruhande rwa Kamerune leta ya Gabon ishikiriza kwiyo ngingo yafashwe kugira bacungere umutekano w'abanyagihugu nkuko bamwe mu badandaza bavuze ko babibwiwe na leta mu gitondo cyo ku munsi wa mbere mwibuke ko ari abasirikare barwanya leta bifatiye televiziyo y'igihugu bagatangaza ko intumbero yabo ari kugarukana demokarasi ariko ku mugoroba leta ya Gabon yatangaje ko ifise ibintu mu buryo kandi abasirikare indwi bari muri uyo mugambi bafashwe abasirikare ba leta kandi bo barishe abasirikare babiri mu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Nahi gisata cishiramwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi ya HCR kivuga ko kiriko kiratohoza ivyerekeye umwigeme w'imyaka 18 yamuka muri Arabia Saudite yahungiye muri Thailand ubu akaba acungiwe mu cumba c'ihoteli ku kibuga c'indege i Bangkok. Rafahe Lahafe Mohamed Al Kunune yashitse i Bangkok ku wa gatandatu w'indwiheze avuye muri Kuwait ahunze umuryango wiwe avuga ko bashobora kumwica mu gihe yosubizwa muri Arabia Saudite. Giuseppe Dovicentisi aserukira HCR muri Thailand yavuze ko bishobora gufata iminsi itari mike yo kwiga ivy'uyo mwigeme imbere yo gufata izindi ntambuko. Ala Kunume agashikiriza ko yifuza kuja no gusaba ubuhungiro mu gihugu cya Australia. Leta ya Australia yabwiye iturukanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ejo kubwa kabiri ko inezerejwe no kumva Ala Kunume ari mu minwe ya HCR kandi ko igiye kugira ico ishikirije mu gihe HCR yoheza ibikorwa vyayo vy'amatohoza. Leta z'ubumwe za Amerika kandi zaratesheje igihagararo intumwa z'umuryango umwe bwa Burayi Washington mu mwaka uheze batabimenyesheje canke ngo bimenyeshwe ku cicaro cy'uwo muryango i Buruseli bigashikirizwa n'abategetsi b'uwo muryango i Buruseli nyene.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Rwanda ubushikiranganje bujejwe indero n'inyigisho bwatangaje ko bwahinduye uburyo abanyeshuri barangije amashuri y'intango canke barangije igice ca mbere c'amashuri makuru bashirwa mu bibanza. Kuva kuri wa kabiri ibiro vya leta bijejwe urezi LEB nivyo vyonyene bifise ububasha bwo gushira mu bibanza abanyeshuri. N'inkuru y'umumenyesha makuru y'u Amerika Sunita Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Guhera mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB nicyo cyahawe inshingano zo gushyira abanyeshuri mu myanya. Baba abanyeshuri bajya mu mashuri yisumbuye cyangwa bava mu cyiciro rusange bakomeza mu myaka ya kane. Ibi bije bikuraho ibyari bimenyerewe ko abayobozi b'ibigo by'amashuri ari bo bazaga guhitamo abanyeshuri bakurikije uko batsinze. Uko byakorwaga mbere wasangaga hari amashuri amwe ahabwa rugari agahitamo abanyeshuri ba mbere mu gihugu abasigaye bakagabanywa n'ibigo bimwe birimo n'ibyashyizweho na leta by'imyaka 9 na 12. Bwananda yambaje Irene umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda REB yabwira Ijwi rya Amerika ko amashuri yose agomba gufatwa kimwe mu Rwanda
kugira ngo umunyeshuri ajye kwiga mu kigo runaka atagenderwa gusa ku manota yagize. Ibyo ngibyo bikaba n'amahirwe no kugira ngo bya bigo abantu bari bafite mu mitwe ko ari byo bijyamo abana runaka nabyo bibone abandi bana batsinze bigereranije kugira ngo nabyo binahabwe inshingano yo kugira ngo bibazamure aho kugira ngo muzaye muhora mufata abanyeshuri ba mbere gusa birumvikana yuko n'uburyo mubafasha mu myigire ntabwo muvunika muri make nta nubwo mukora cyane bikanumvikana yuko n'amashuri navuga abantu bataramenyera ndavuga amashuri akiri mashya amenshi yaje muri gahunda y'uburezi kuri bose ahingana yagomba guhabwa imbaraga nuko imbaraga rero niba amashuri yose ya leta ndetse nafatanye na leta tuyahe integanyigisho tukahe ibikoresho tukahe abarimu kandi bakishyurwa na leta.
Izi mpinduka zabaye nk'izitungura ababyeyi benshi bari bamenyereye ko mu gihe abana babo batsinze neza bagomba gushyirwa muri bimwe mu bigo bisanzwe bizwi mu Rwanda. Wowe nka umwana wawe bamugwe batijya kwiga muri nayine wabifata gute kandi warutswe ari abana barabahanga?
Ngeyo ntago nabyakira neza kubera yuko aragenda agahurira iyo ari umwana ushoboye cyane aragenda agahurira yo n'abana badashoboye bigatuma nawe adindira. Icyo nicyo kibazo kirimo. umwana rero niba yafite amanota ahagije amwemerera kwiga mu kigo runaka yagombye kuhabona kuko nibyo bimutera ishyaka nibyo bimumotiva bigatuma yiga neza
ku kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi ari nabwo hari umunsi wa mbere iki kigo cyasohoye ibigo abana bazigamo wasangaga ababyeyi n'abanyeshuri ari benshi kuri iki kigo benshi bagaragazaga ko ibigo bahawe batabyishimiye
ikibazo kimwe n'icy'umwana wigaga muri ecole de sciences by'Imana yasabye kwiga math physique na chimie kandi yaragize amanota 18 bamwohereza muri IPRC bamuha computer science kandi ntagashaka kwiga barashaka imibare physique na chimie gure nagira ngo niba batamuhaye ecole de sciences by'Imana bamuhe ikindi kigo ariko abone ibyo ngibyo ashaka n'ubu nasize ari kurira aho umwana ashaka n'umubyeyi ashaka ko umwana we yiga byagombye kubahirizwa kuko nibyo biteza uburezi imbere nge niko mbibona
izindi mpinduka zabaye nuko muri uyu mwaka w'amashuri nta nota fatizo ryashingiweho umuyobozi wa Rebo avuga ko ibi nabyo biri mu byahindutse mu burezi
ubu ngubu niyo mpamvu wenda na concept cyangwa se cy'abantu bari bamenyereye cyuvuga ngo nota fatizo icyo ni ikintu kitakiriho cyane ko nkuko byagaragaye abanyeshuri bava mu byiciro bitandukanye bagomba gukomeza mu bindi byiciro biri imbere twabonye ko mu byukuri icyakabaye cyiza ari uko aba bana abenshi kubera ko kimwe se hafi ya bose banakoze neza niyo mpamvu uzabona ko na transition ni kuvuga ngo abava muri primary bajya muri secondary cyangwa se abava muri troncome bajya muri upper level transition uyu mwaka yarazamutse cyane
ku nshuro ya mbere uyu mwaka w'amashuri ugiye gutangira niwo wabonye abanyeshuri benshi batsinze bava mu byiciro bajya mu bindi abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza umwaka w'amashuri wa 2018 ku bandi 2,427 163 bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza abatsinze bangana na 81% bagera ku 200,000
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 269 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu kwezi kurangiye haribonekeje ubukene bw'igitoro mu Burundi abakoresha igitoro mu buzima bwa minsi yose bemeza kwiryo kena ry'ibitoro rituma babaho nabi bagasaba kwico kibazo shishirwa mu byihutirwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Hemonzimana ari ibujumbura mu Burundi.
Na kibuze igitoro kiri ngaho nyinaho nuko azungurutse hose kwa kibuze haramaze iminsi cyane gose ngira igitoro kiburatse
mu makomine atatagize igisagara cha Bujumbura igitoro caboneka mu station ari kurushi aha ngo gushika igihe cy'isahindwi muri komine nahangwa na station ari kwiratanga igitoro ahandi naho igitoro caboneka hake cyane abagicuruza bamwe bemeza ko bashobora kumara indwi ataco baronse abandi bo bavuga ko atakiranga minsi cyo kuronka igitoro bafise kuko bashobora no kumara ukwezi batakironse bakavuga ariko ko batazi ico bivako abakoresha igitoro kugira abiyungunganye ku munsi bo bavuga ko ubuzima bugiye kubananira kuko ari cyo cari kibatungiye imijyango basaba ko kogwa ibishoboka kikaboneka
kare umubosa bavyutse gitora mu gitondo ukagenda ugiye gukora ku mugoroba utashye muha matangazo kije nabuze nta gitoro narose acabara kumenga wari amahera mucu usanga mutagihuriza ko nakazo ravye nabi karahera koko acagira ati ni uza kuyikorera amahera utwara tanira bigerageze igitoro kiboneke ko igitoro nibwo buzima hamwe bwo dufise imiryango abana niki urumva igitoro kivutse bica bigorana
ufungura kubera isase atari isase dufise n'ubuzima bw'umujyango cyo bahagarara no kosa yuko esase buyongereza hanyuma kuma station yose aho tukaza tunyinywa aho tugeze hose atamuvurugano twiwe turagira
igitoro cyatanguye kubura no kuboneka nabi mu ntango z'ukwezi kw'12 mu mwaka wa 2018 ubu kwezi kurarangiye ico kibazo kitaratorerwa umuti mu gihe hatanguye kubura igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu umushikiranganje abajijwe kuri ubwo bukene mu mera z'indwi turangije yemeje ko hari abari babangiriye kwinjiza ubwo bwoko bw'igitoro Kome Manirakiza akaba ariko yari yahumurije ko ikibazo kigiye gutora inyesho.
Babyinda kukizana hanze baca kumbure bagenda bagabanya mazutu bazana cyane essence. Hari ikintu rero novuga byaciye bituma stock iri mu gihugu ya mazutu iba nto ugeranije na stock ya essence. Ariko inguvu zagiyemo ni nyinshi kuburyo biriko birasubira mu buryo ibyo by'ibitoro kuko nayivuze n'ibintu bishika ariko kandi bikongera bigatora umuti ha rero no baremesha ndababwira yuko bigiye gusubira mu buryo
naho inyishu ivugwa nk'igiye kuboneka ariko ubukene bw'igitoro cyabice mu bwoko bwa essence kana mazutu bukabandanya buboneka nk'uko byibonekezaho kiba kibonetse harangwa imirongo miremire. Abajije kuri ico kibazo mu kiganiro yagiriranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu, Perezida Nkurunziza yishuye ko haba ibibazo kugira ababijijwe babitorera umuti.
Cye nibitoro sivyo no munsi. Sivyo no munsi kandi bizohera. Bene kuko kimushaka kwiyorohereza. Kiraza kwiyoroza mu buzima, ubuzima bugizwe n'ibyoroshe n'ibigori. Kuko ibintu bigenze neza akazi ko cagahera. None nibitoro cyane cyamuri iminsi yose bokora iki? Ni ngombwa yuko bibura no munsi umwimbo be mukeya cyangwa be mwinshi nico leta ibereyeho. Gutunganya ibitagenda neza handi hoho ibitoro byamye imisi yose nta kamaro n'ubushigaranje guca buhafa guca buhafa.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko ikibazo cy'igitoro kitavugwa mu Burundi gusa. Nkurunziza yavuze ko ku isi hama ibibazo ariko atakinanirana kuko ikibonetse gitegerezwa gutorerwa inyishu.
Turi mu isi turi mu ijuru atabaye ngora n'ibitoro hazo bingora n'imyaka nkuba atamwe ngora nkuba hazo bingora n'ifungukwa atabaye ngora n'imfuba hazo bingora n'imuti atabaye ngora n'imuti hazo bingora n'ibibano ibibazo byamaho ntabwo umuntu yubaka budahejeje n'uruherekane ibibazo n'uruherekane byamaho kandi bireho bizoza bikomeye gusoma n'ivyo no munsi ntimufate yuko ari kibazo c'u Burundi yacu bunaratanga nabwo n'igihugu kivyimbora kizibazo kije n'ibitoro Chad muri Congo narabonye ibintu byaba kibazo muri Libya byaba ibibazo abantu bakoreko niyunguruza kandi aryimbura harakantu twibwe tutavyimbura tumwe neza yuko kibazo kibaye no kuma neza yuko tubereye nkabwe tugitora umuti nta kibazo tukirengera abantu.
Ubukene bw'igitoro burakunda kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka urangiye wa 2018. Ubwo bukene bwibonekeje inshuro zitatu. Hagati muri uyu mwaka ikena y'igitoro yatumye haduzwa ibiciro byo kwiyunguruza. Icyo gitoro kikaba gikenye ubu mu gihe ubushigiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bwemeza ko ibiciro byacu ku isoko mpuzamakungu byagabanutse, ariko gituma naho ubwo bukene atamviriho kuduza ibiciro by'igitoro. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Our voices. Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo, ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'Icyongereza bisigura amajwi yacu. Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'Icyongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Fyonda like na subscribe, mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Leta y'Rwanda yatangaje ko yiteguriye guhangana n'ikiza cya Ebola mu gihe coba kigeze ku butaka bwacu. Umumenyeshamakuru wacu te Mistocle Mutijima yarakurikiranye icyo gikorwa, akaba agiye kudushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Uburyo iyo myitozo ikorwamo, abaganga cyangwa se abandi bakora mu rwego rw'ubuzima mu bitaro ikorerwamo bategurwa nk'abagiye kwakira umurwayi wa Ebola, hanyuma bakanyuzwa mu byiciro byose byabugenewe bijyanye no gufasha uwo murwayi, ariko nabo birinda ko yabanduza. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko ibyo bimaze gukorerwa abaganga n'abandi bakozi bo mu rwego rw'ubuzima basaga 80 bahuguwe banahabwa ibikoresho byabugenewe mu bitaro bitatu ari byo Gisenyi muri Rubavu na Gihundwe muri Rusizi, uturere twombi dufite imipaka ikora kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibitaro bya Kanombe mu mujyi wa Kigali ahateguriye kuba hafashirizwa bakoresheje inzira y'ikirere bagaragaraho ibimenyetso bya Ebola. Icyakora iyi ministeri ivuga ko gahunda ihari ari yo gukomeza guhugura ku buryo buri bitaro byo mu Rwanda bizaba bifite abaganga bahawe ubwo bumenyi, ndetse i Rubavu mu murenge wa Rugerero ho hanashyizwe ibitaro byihariye byavura baba bagaragayeho Ebola. Mu gihe uru rwego rushinzwe ubuzima ruvuga ko nta murwayi n'umwe wa Ebola wari wagaragara mu gihugu, hakibazwa impamvu y'izi mbaraga zose zirimo gukoreshwa. Bwana Patrick Ndimubanzi umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima rusange muri iyo ministeri aharasubiza.
Ibi turabikora kugira ngo turusheho gukangurira abaturage kumenya icyo bagomba gukora, kumenyereza abaganga uko bagomba kubyifatamo kandi turushaho kwitegura. Icya mbere ni ukwirinda. Kwirinda rero niko bakundi twabivuze, ni gukaraba kenshi. Iyo ubonye umuntu ushobora kuba ufite ibimenyetso bya Ebola, umuntu ufite umuriro, akava amaraso, akaba yaragiye ahantu Ebola iri, wirinda kumukoraho, ugahita utumiza abantu. Ariko ugakomeza ukagira isuku, ugakaraba n'amazi n'isabune buri gihe.
Uretse aya mahugurwa ahabwa abaganga n'abandi bakora mu nzego z'ubuzima, ku buryo bashobora kwita ku murwayi waba ugaragaje ibimenyetso bya Ebola, inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zigaragaza ko hashyizweho ahantu hagera kuri 17 hasuzumirwa binjira mu gihugu baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'igihugu kivugwamo iyo ndwara Ebola. Icyakora iyo uganiriye n'abaturage mu mirenge ihana imbibi n'icyo gihugu aha mu karere ka Rusizi, usanga benshi muri bo nta bumenyi buhagije bayifiteho, uretse kumva ko yandura kandi kica vuba.
Nta kintu tubizeho, nta muntu waje watubwire ngo Ebola yandura gutya. Ariko icyo nzi cyo nuko Ebola umuntu nteka ko ishobora kuhiterwa n'umwanda. Bisuje umuntu uyirwaye urayandura, nta kindi mbizi.
Indwara ya Ebola babatubwiye ko iba muri Congo, ikaba yandura vuba kandi ikanica vuba.
Tuzi ko umuntu uyirwaye ategerwa, ahubwo natwe bikadutangaza twibaza wenda se uwo muntu nyine ategerwa we yabaho mu buhe buzima kandi ari wenyine.
Tubyumva bavuga ko Ebola yaturutse mu baturanyi bacu bo muri Congo, ariko tukumva ko atari na hano hafi, ko ari kure. Ari nayo mpamvu twumva ko nta n'impungenge kuko iri kure.
Bikumvikana ko hari impungenge ko mu gihe haba hari ugaragaza ibimenyetso bya Ebola wakwambuka atanyuza aha hasanzwe hasuzumirwa akagera mu baturage, byabagora kumenya ko afite ubu burwayi, na cyane ko hari benshi bakora ingendo hagati y'ibihugu byombi badakoresheje ibyambu bisanzwe bizwi. Aba baturage rero bagasaba ko nabo bahabwa ubumenyi bw'ibanze bwabafasha gutahura iyi ndwara.
Nubwo batubwira yuko ushobora kuba iyo ndwara yaragaragaye mu duce two hirya yacu hano twegereye Bukavu, ariko abakongomani nabo baratembera ku buryo ashobora kuva aho iyo ndwara igaragaye akaba yazi na hafi yacu. Twakakwiye kubona ubukangurambaga.
Ntigikwiye gukorwa ni uko batashyira abantu ku mupaka bakurikirana ibya basuzuma Ebola gusa, bagashyize n'abandi bantu mu nzira mu buryo butandukanye, bakajya basobanurira akabwira ati Ebola yandura gutya, byagenda gutya, uyirwaye yagera aho twumva ko yicamara n'ibyo byose, ariko nta busobanuro ni ukubyumva tubifatiye mu kirere.
Gusa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko uretse amahugurwa ahabwa abakozi bo mu nzego z'ubuzima, hari n'agenewe abaturage n'abayobozi mu nzego z'ibanze, ndetse ko hari abamaze kuyahabwa barimo n'abajyanama b'ubuzima. Nubwo iyi Minisiteri idatomora neza ngo igaragaze ingengo y'imari imaze kugendera muri iyo myiteguro yo gukumira Ebola, ariko iragaragaza ko hamaze gukoreshwa arenga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda, aya akaba ava mu ngengo y'imari ya Leta ndetse no mu baterankunga. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tubibutse nje twese ko muri kamuna bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze Amerika muri kahise hamwe na muri bihe tugezemo. Bikorwa bimwe bimwe bya Leta ya Amerika bimaze iminsi 20 byahagaritswe kubera Congress ya Amerika hamwe na Perezida wa Amerika batumvikanye ku mutahe igihugu gikoresha mu rurimi rw'Icyongereza bavyita government shutdown. Mugenzi wacu Thomas Kamilindi niwe yaduteguriye inkuru.
Bamwe mu mpuguke bakurikiranira hafi ibibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze kugira bati nta handi biba uretse gusa muri Amerika. Iyo ni government shutdown baba bavuga. Nk'uko amategeko abiteganya, ibigo bya Leta ya Amerika bibujijwe gusohora ifaranga mu gihe cya shutdown. Bivuze ko n'abakozi bamwe na bamwe ba Leta badashobora guhembwa. Niyo mpamvu bajya mu kiruhuko cy'agahato. Bashobora guhembwa cyangwa kudahembwa nyuma ya shutdown bitewe n'uko inteko ishinga amategeko ibyemeje. Mu gihe cya shutdown ariko si Leta yose ihagarara gukora. Abantu bakenewe mu mirimo yihariye barakomeza bagakora kubera inyungu z'igihugu. Twavuga nk'inzego z'umutekano n'izifite uruhare mu mubano wa Amerika n'amahanga ugusha ku mutekano. Ni muri uru rwego Ijwi rya Amerika riri nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru cyabyemeje. Shutdown n'umwihariko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shutdown n'umwihariko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kindi gihugu bibamo ku isi. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Congress, inteko ishinga amategeko, ariyo iha guverinoma amafaranga yo gukoresha. Nta bubasha umukuru w'igihugu afite bwo kubirengaho. Niyo afasha amafaranga akayakoresha mu kindi kintu Congress itabiteganije, abarenze ku mategeko. Nta nubwo ashobora kwiha ububasha bwo kudakoresha amafaranga inteko ishinga amategeko yamuhaye atabanje kuyisaba uruhushya. Iyo abirenzeho, Congress iramurega mu rukiko rw'ikirenga. Ikigo cy'inteko ishinga amategeko ya Amerika, Congressional Research Service, n'umushakashatsi wigenga witwa Ralph Smith wazobereye ku bibazo by'abakozi ba Leta, basobanura ko shutdown zitabagaho mbere y'umwaka w'1980. Yego, nabwo hari igihe Congress na President bananirwa kumvikana ku ngengo y'imari ya Leta, ariko abakozi ba guverinoma icyo gihe barakomezaga bakajya ku kazi bisanzwe kandi bagakomeza bagahembwa. Shutdown ituruka kuri Benjamin Sivireti, wari ministri w'ubutabera kuva mu 1979 kugera mu 1981. Mu 1980, Perezida Jim Carter yamusabye kumubwira uko yumva shutdown mu rwego rw'amategeko. Ministri Sivireti yahereye ku itegeko ryitwa Anti-Deficiency Act ryo mu 1870 ribuza Leta gusohora amafaranga arenze ayo ifite, maze aramwandikira ati yo rero ingengo y'imari idahari nta kindi no guhagarika imirimo. Ariko itegeko nshinga riha President inshingano yuko inzego zikenewe zikomeza gukora. Ngaho aho byatangiriye ko abakozi ba guverinoma bamwe na bamwe bahagarika akazi by'agateganyo mu gihe cya shutdown. Umushakashatsi Ralph Smith yita shutdown ikinamico ryo muri politiki. Aragira ati iha abanyapolitiki umwanya wo guterana amagambo ngo bariya nibo nyirabayazana. Akanzura agira ati bituma politiki izamo amacakubiri kurushaho.
Mugutera
Juti mwese mkunda iladio izuji Amerika vigano yotukateguli mwela kakanya wigaru kiengaha. Tumoneho kandi ya kanya koko shimila engineer ya dufashe mungi ya bugizoma. Hamwe na Fatu Kalala ya dufashe kwegiranya vigano yotukateguli. Kuli mikro mwalikumu na Federica Mwunikije. Ama kuruna yu mwashikirizwe na Aloise Bigirimana. Mwakozi kudu tegamatukui tulabifuje ama horo numonsi mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.